Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'iki gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi turi kwa gatatu, tariki 28 ukwezi kwa mbere, umwaka w'2015. Nshuti zacu bavandimwe, mwaramutse neza. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Muri studio muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Ubu ni saa 11:30 i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.
Aho kumufunga bo murekura.
Cyo nasaba ubutungano uyu munsi ni uko bwokora by'ukuri bugatanga umuco ku bwicanyi bwagiriwe ababikira b'abatariyano kazi.
Abo ni bamwe abanyamakuru bakoraga imyigaragambyo mu Burundi basaba ko Bob Rugurika umuyobozi wa Radio RPA afungurwa. Ni umusogongero w'inkuru tubagezaho mu biganiro byacu muri iki gitondo. Iyi nkuru rero kimwe n'izindi zirimo iy'uruzinduko rw'umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI mu Rwanda turazibagezaho mu kanya. Ijwi rya Amerika, amakuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Oriane Itangishaka. Oriane, waramutse neza.
Baramuse Jenny, ndabaramukije namwe mwese turamukanye kuri muri kino gitondo cy'umunsi wa gatatu. Dutangurire amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri Afrika. Abategetsi mu ntara zo mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Kenya baratera kama abigisha b'amashuri ya leta babasaba gusubira mu buzi bwabo mu ndwiza. Ako kamo kagigwa nyuma yaho abigisha bari bamaze iminsi itari mike mu myirekano ku mugwa mukuru Nairobi basaba ko leta ibarungika kwigisha mu zindi ntara z'igihugu zirimo umutekano. Indwi imwe iraheze amashuri atanguye, yamara abigisha ntibaratonda mu buzi bwabo kubera amakenga bafise y'umutekano. Mu minsi mike iheze abigisha bashika ku 300 batonze ku bwinshi mu biro vya leta bijejwe ubuzi bw'abigisha i Nairobi basaba guhindurwa intara bakoreramwo kubera ubwoba bw'uko bohava bagwa mu bitero by'iterabwoba bigenda bigigwa na El Shabab. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Nairobi Mohamed Yusuf amenyesha ko kuri ivyo biro bamwe bidoga bavuga bati turi ngaha kugira tumenyeshe leta ko tutazosubira mu buseruko bw'igihugu kubera umutekano muke uriyo. Abandi bakavuga bati biragaragara uburyo basaza na bashiki bacu bagandaguwe bunyamaswa mu ntara zo mu buseruko bw'igihugu, bati sumugambi, bati ki ni iyo niyo mpamvu waduhaye itegeko ry'uko dusubira mu ntara zo mu buseruko atiyumviriye neza kandi tutazosubirayo. Mu kwezi kwa 11 guheze abagwanyi ba El Shabab bagize igitero ku muduga wari utwaye ingenzi hafi y'intara ya Mandera bagandagura abantu barenga kuri 200, benshi muri bo bakaba barabigisha. Aba bagwanyi bagabishije kandi ko bazogira ibindi bitero. Nyuma yaho abigisha batitavye ako kamo ka leta ko gusubira mu buzi bwabo, leta yamenyesheje ko umwigisha atazosubira ku kiviciwe guhera iyi ndwi iza ku itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri azoca yirukanwa. Ejo ku munsi wa kabiri, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yafashe urugendo aja muri Saudi Arabia kwifatanya na leta yaho mu mubabaro bafise ku rupfu rw'umwami wabo Abdullah yari afise imyaka 90 yitabye umuremyi mu ndwi iheze. Mu rugendo yari arimwo ku mugwa mukuru i Riyadh, umushingantahe Obama yari aherekejwe n'umugwi w'abategetsi ba Amerika bashika kuri 30. Muri bo hakaba harimwo abashinga amateka n'abandi bategetsi bakomakomeye bahoze mu mareta ya kera. I Riyadh, Perezida Obama yabonanye inshuro ya mbere n'umwami mushasha Salman bin Abdulaziz. Umwe mu bategetsi bo muri leta ya Obama yavuze ko abo bategetsi babiri baganiriye ku bintu bitari bike bijanye n'umutekano mu bihugu by'Abarabu hamwe n'ukuntu ibintu vyifashe mu rwego rw'ubudandaji bw'ibitoro. Uwo mutegetsi akavuga kandi ko Obama yaganiriye n'uwo mwami mushasha ku bijanye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Muri Libya haraye hapfuye abantu 8 mu gitero cagizwe i Tripoli ku ihoteli izwi cyane n'abanyepolitike n'ingenzi zo mu mahanga. Abategetsi batangaza ko 5 mu bagandaguwe bari abanyamahanga, abandi 3 bari bajejwe umutekano kuri iyo hoteli. Ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga butangaza ko umwe mu bishwe kuri iyo hoteli yari umunyamerika ariko nta yandi makuru y'uwo muntu bashikirije. Abategetsi ba Libya batangaza ko abo bantu bari bitwaje ibigwanisho baturikije bombe yo mu muduga imbere y'iyo hoteli yitwa Corinthia imbere y'uko binjira bariko bararasa. Nyuma yaho abo bagabo baciye biyahura baturikije ayandi mabombe. Umugwi bitazira Islamic State yo mu ntara ya Tripoli niwo wiyitiriye ico gitero mu rwandiko bashikirije ku rubuga rwa internet. Bavuze kandi ko ico gitero cari ico kwihora uwitwa Abu Anas al-Libi yafashwe n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Al-Libi yari mu bakekwa kuba ari abagwanyi ba Al-Qaeda bagize igitero i Mombasa ni Nairobi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'umunani.
Oriane, urakoze kuri aya makuru. Nshuti zacu, muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri radio yacu voa.com. Ubu tugeze ku mwanya w'inkuru nyamukuru. Umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI yaraye asoje uruzinduko yagiriraga mu Rwanda. Christine Lagarde yasuye ingoro y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi iteranye. Yashimye intambwe y'iterambere u Rwanda rumaze kugeraho nyuma y'imyaka 20 jenoside ibaye, ariko agaragaza ko hakiri byinshi byo gukorwa nko korohereza ishoramari. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa.
Imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi, Madame Christine Lagarde, umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF, yashimiye urugwiro yakiranywe n'abanyarwanda mu rw'imisozi igihumbi. Mu gusa n'ushimangira urugwiro yagiye mu Rwanda, umukuru wa IMF yasubiyemo umugani w'ikinyarwanda ugira uti: umusogongero w'isi ni umubano. Bivuze ko isi ubwayo nta bucuti ntacyo yabivuze. Madame Lagarde yabwiye abari mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ko yababajwe bikomeye n'ibihe bisharira bya jenoside u Rwanda rwanyuzemo muri 1994. Bati jambo never again bisobanuye ntibizasubira ukundi, ryagombye kugaruka kenshi kuri buri wese utambuka ku rwibutso rwa jenoside rwa Gisozi nawe yanyuzeho mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Umukuru wa IMF avuga ko u Rwanda rwagombye kwishimira intambwe rugezeho mu bukungu bitewe n'aho rwanyuze. Ashima umubare wa 60% by'abagore bagaragara mu nteko ishinga amategeko. Avuga ko ari hake bigaragara mu bindi bihugu. Ibanga rya byose ngo n'uko u Rwanda rwubatse gahunda yo kohereza umusaruro hanze, kandi ngo n'urwego rw'abikora ruragerageza gukomera. Asaba ko byakomeza muri uwo murongo. Zimwe mu ndangagaciro z'umuco nyarwanda umuyobozi wa IMF Madame Lagarde yashimye harimo uburyo intore zihamiriza. Ibi ngo bigaragaza insinzi y'abanyarwanda mu karere no hanze. Umuganura wo ukagaragaza umusaruro w'abanyarwanda ko ushobora kugera hanze mu bindi bihugu bya Afurika, mu gihe ikinimba cyo ngo kigaragaza ubufatanye kuri ejo hazaza h'abanyarwanda. Kuva mu 2002 kugeza n'ubu, ubukungu bw'u Rwanda bwiyongereyeho 8% kandi ngo 45% by'abakennye cyane babyungukiramo. Avuga ko u Rwanda ruhagaze neza kuri ejo hazaza ugereranije n'imyaka 20 ishize, kandi ko ari urugero rwiza rw'ibihugu biharanira kurwanya ubunebwe, rutanga amasomo afatika y'uburyo imiryango ishobora kwiteza imbere, kandi ngo rugaragaza ubutegetsi buteza imbere ubucuruzi, ubushoramari n'imirimo. Ibyo byose ngo ntibyagezweho kubw'impanuka, ahubwo ngo ni kubw'ingufu zashyizwe muri gahunda zibereye kandi zihamye. Umuyobozi wa IMF Madame Lagarde avuga ko nubwo u Rwanda hari byinshi byakoze rugikeneye gutera imbere, ibyo mu kubigeraho atanga inama zirimo ku Rwanda rwagira ibikorwa by'iterambere mu gihugu byatuma rudakomeza gutega amaso inkunga z'amahanga no gukoranira bya hafi n'ibihugu byo mu karere mu kongera ibicuruzwa byoherezwa hanze, kandi hanavanwaho imbogamizi zikiri ku mipaka y'ibyo bihugu. Ashima ko ibyo byose avuga bisanzwe biri mu cyerekezo leta yihaye 2020, ariko akavuga ko hari uko abibona kimwe cyashyirwa mu bikorwa bigatanga umusaruro. Guharanira kwihaza cyangwa se kwigira mu bukungu, umuyobozi wa IMF avuga ko ibi byagerwaho leta ikajije imbaraga mu gukusanya imisoro y'imbere mu gihugu, kuko ngo ariyo yagira uruhare mu kwigobotora inkunga z'amahanga. Avuga ko kuba imisoro igifashe 16% by'umusaruro w'imbere mu gihugu bisobanuye ko u Rwanda rukiri hasi mu kwinjiza imisoro muri Afurika ugereranije n'ibindi bihugu, ariko kandi rukaba rutaranageza no ku ntego zihawe n'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, uko imisoro igomba kugera kuri 25% by'umusaruro wose w'imbere mu bihugu. Kubaka urugaga rw'abikorera, Madame Lagarde avuga ko gutanga ubwisanzure ku bashoramari mu kubaka umwuka mwiza mu ishoramari ngo nicyo cy'ingenzi kizaha imbaraga abashoramari, maze nabo bagahanga ibikorwa bitanga imirimo mishya ku baturage. avuga ku Rwanda rwateye intambwe ikomeye mu myaka ishize zirimo korohereza abantu kubona impushya zo kubaka, kubona ingufu z'amashanyarazi n'ubwisanzure bwo kubona inguzanyo no kuzitanga. Ashima ku Rwanda muri uyu mwaka wa 2015 ruri ku mwanya wa 46 mu bihugu 180 bikorwaho ubushakashatsi mu cyegeranyo cya Doing Business. Ubu rukaba ruri mu bihugu bitatu bya mbere muri Afurika y'ubutayu bwa Sahara. Akomeza kugaragaza ko ingorane z'ibikorwa remezo zikibangamiye bikomeye abashora imari mu Rwanda. Umukuru wa IMF avuga ko hagikenewe gushyira ingufu mu bikorwa remezo byorohereza ubwikorezi, hakongerwa amazi n'ingufu, kuko ngo aribyo bizafungura imiryango yose ku ishoramari ry'abikorera, kandi hakongerwa ubwoko bw'ibicuruzi byoherezwa mu mahanga. Avuga ko u Rwanda rukeneye kwagura ubucuruzi rukageza ku masoko y'ibihugu bituranye. Ibicuruzwa byinshi kandi bigaragaza udushya. Uyu muyobozi avuga ko guhanga imirimo myinshi idashingiye ku buhinzi bishoboka, ariko bigasaba gukomeza kuyikurikiranira hafi. Madame Lagarde avuga ko niba u Rwanda koko rushaka gushyira imbaraga mu kohereza ibicuruzwa byinshi hanze, binarusaba kuba rufite uburyo bwo kugera ku masoko mpuzamahanga, bityo agatanga inama ko u Rwanda rwashyira imbaraga mu kubyaza umusaruro umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba rwiyemeje, kuko ari buzarufasha kugera kuri ayo masoko mpuzamahanga no kungukira mu bikorwa remezo by'uyu muryango birimo ingufu n'ubwikorezi. Yanzura agaragaza ko u Rwanda rutari rwonyine muri iyi nzira, kuko ngo IMF izakomeza kurufasha mu rugendo rwiyemeje. Nyuma bari aho bamubajije ibibazo bitandukanye birimo ko abaterankunga bahagarika inkunga zagenewe u Rwanda mu buryo butunguranye kubw'impamvu za politiki, bikabangamira ingengo y'imari. Ni ibibazo bimwe yagiye avuga ko bikomeye byasaba inzira z'ibiganiro. Eric Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyi nkuru. Twibutsa abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tunyarukire noneho mu Burundi. Icyumweru kirashize Bob Rugurika, umuyobozi wa Radio RPA, atawe muri yombi. Abanyamakuru hamwe n'amashyirahamwe adaharanira imyanya muri politiki na rubanda babyifuzaga ejo biriwe bambaye imyenda y'icyatsi kibisi ngo bifatanye na RPA n'umuyobozi wayo. Ni inkuru mugezwaho na Tabita Mukamusoni.
Kuva ubu umunsi wa kabiri witwa umunsi wa kabiri w'icyatsi kibisi, Mardi Vert mu Gifaransa. Uwo munsi wafashwe kuko Bobo Rugurika yatawe mu mvuto ku munsi wa kabiri mu gisagara cya Bujumbura cyo kimwe no mu gihugu hagati. Abatari bake bari bambaye impuzu, amahereni, inkofero, isakoshi, agatambara ku kuboko cyangwa akantu akari ko kose. Hari n'abari bambaye amasashe mu mutwe ariko asa n'icyatsi kibisi. Hari n'abari bambaye udukarata, icyo bita baje mu Gifaransa, ariko ifoto ya Bobo n'ivyandiko bivuga mu Cyongereza ngo Free Bob Rugurika, bisigura ngo dekura Bob Rugurika. Abamenyesha makuru bose basaba ko Bob Rugurika yorekugwa ngo ubutungane bw'u Burundi nibwigenge.
Aho kumufunga bo murekura.
Cano saba ubutungane uyu munsi nuko bwokora by'ukuri bugatanga umuco kubwicanyi bwagiriwe ababikira b'abatariyano kazi.
Ni kimwe gusa no kumurekura nta kindi.
Cyukuri ubutungane bw'u Burundi bukwiye kwigenga aho abarundi bose tubona ko bangana, ikibanza cyose baba barimo.
Nubwira ngo nifadikanye na Bob Rugurika afunge mu rogi muramza arenganywa azira ko yakoze umwuga wiwe.
Nibafate yuko abamenyesha makuru ari abanze twa dufasha leta kugira ngo leta ibandanye itera imbere ikoreshere mu mungiro imigambi yayo.
Ibinyamakuru bitandukanye bazindukiye ku Radio RPA bambaye ibara ry'ugwatsi rutoto. Umuyobozi wa Radio Bonisha Patrick Nduwimana ati
utumwa tuzanye urana ko twese twambaye impuzu z'ugwatsi rubisi muri gwa rugamba twitiriye Mardive kugira twifatanye na mugenzi wacu Bob ari mu buroka azira ubusa. Aha rero no kwerekana yuko tuje gushikira Bob no gushikira bagenzi be kuri RPA na Radio RPA.
Amashirahamwe adaranye ivyicaro vya politike nayo nyene yari yifatikanije na RPA. Ana space nishi imwe ari mu runani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi Kafobe ati Bobo yarakwiye agashimwa. Ahubwo
twatangiye kugira umubabaro aho twumviriye igandagurwa bunyamaswa ry'ababikira kuri twebwe nk'abakorana n'abakenyezi mu buzima bwa misi yose. Tuzi n'ingene bakora ibikorwa byinshi bagafasha abakenyezi batishoboye mu kubigisha imyuga mito mito kugira ngo bafashe kwisununura mu kubaho. Twaje ngaha rero kugira ngo twiyamirize ubwicanyi mu Burundi bwa mbere. Ikindi turashaka kwiyamiriza cyane ipfungwa rya Bob. Bob yarakwiye gushimirwa kuko yari yatanze umuco.
Mu ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Amnesty International basohoye itangazo basaba ko umuyobozi wa RPA yorekugwa atakirinze gusabwa kuko ngo yakoze akazi kiwe. Mukamenya ko munara zitandukanye z'igihugu uyu munsi wa kabiri abanyagihugu batari bake bawugize uwa kabiri w'ugwatsi rubisi ubu rero gushika Bobo Rugurika ari kugwe ngo azokwama bambara ibara gicatsi kibisi kugira basaba ubutungane bw'u Burundi kurekura Bobo Rugurika Bobo Rugurika arongoye iradio RPA yafunzwe kwa kabiri w'indwi irangiye yagirizwa ko yafashije mu bwicanyi bwakorewe ababikira batatu b'abatariano bo muri Paroisse Guido Maria Conforti kuko ngo yanse kuvuga umwicanyi kandi amuzi Bobo Rugurika yatanze amakuru avuga abakoze ubwo bwicanyi n'ababugizemwo uruhara bose aho mbere umwe mu bemera ko bakoze ubwo bwicanyi yavugiye mu radio Bobo Rugurika arongoye ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze Tabita kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri Facebook radio yacu VOA Chote zijwi rya Amerika huyu n'umwanya w'ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo ni ikiganiro mugezwa uyu munsi na Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza hashize imyaka 30 yuzuye neza indirimbo We Are The World isohotse mureke twibukiranye muri make cyane iby'iyo ndirimbo ikaze mu kiganiro Amerikana Mujumbi 1983, 1984 na 1985, Ethiopia yibasiwe n'icyorezo cy'inzara. Yatewe n'impurirane z'amapfa n'intambara zari zimaze kuyogoza igihugu. Ethiopia yari yarigeze kugira izindi nzara, ariko iyi ni ryo shyano rya mbere rikabije cyane yari igushije. Ryahitanye abantu barenga 400,000 bose. Byakubise inkuba ku isi yose, ubwo amashusho ya za televiziyo yerekanaga abana n'ababyeyi babaye amagufa gusa. Mu bantu bahungabanye harimo abahanzi b'ibihugu byinshi bitandukanye, turavuga nk'abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harry Belafonte niwe wa mbere wagize igitekerezo cyo gufatanya n'abandi kugira ngo bakore indirimbo imwe rukumbi yo gusarura amafaranga yafasha Ethiopia. Yakigejeje ku bandi noneho baramwemerera baracyitabira cyane rwose ku buryo hari n'abatabashije kujyamo kubera ko umubare wari munini cyane nuko bakora itorero ridahoraho ry'abahanzi 45 baryita United Support of Artists for Africa USA for Africa mu magambo ahinnye bashinze ibihangange bibiri Michael Jackson na Lionel Richie gufatanya bakandika amagambo n'umuziki by'indirimbo yaje kwitwa We Are The World. Abo bahanzi bose bose uko ari 45 bahuriye hamwe muri studio ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa mbere mu 1985 bafata amajwi y'iyo ndirimbo bayobowe n'ikindi gihanganje mu bya production Quincy Jones. Bari bafite umugambi wo kurara bayirangije ku buryo umwe muri bo Stevie Wonder yabashekeje cyane baratembagara ababwiye ati twumvikane rero niba tutabashije kurangiza iyi ndirimbo uyu munsi jewe na Ray Charles turabatwara mwese mu modoka tubacyure iwanyu mwese uko mungana. Nyamara ubwo Stevie Wonder na Ray Charles bose bari impumyi. Ray Charles w'ubu ngubu yitabye Imana ariko Stevie Wonder waracyariho. Abo bahanzi rero baraye ijoro ryose bafata amajwi buracya ariko indirimbo barayirangiza. Muri abo baririmbyi harimo ibihangange by'ibirangirire Lionel Richie, abavandimwe batandatu Jackson, ni ukuvuga Michael, Jackie, Latoya, Marlon, Randy na Tito, Stevie Wonder, Diana Ross, Kenny Rogers, Bob Dylan, Harry Belafonte, Bruce Springsteen, Paul Simon, Tina Turner, Bob Dylan, Cyndi Lauper, Bob Geldof, Ray Charles, bassist Pointers, Anita June na Ruth, n'abandi n'abandi. We Are The World yasohotse ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatatu mu 1985 itangira kugurishwa. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we ijwi rya Amerika. Ikiganiro Amerika nakibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Indirimbo We Are The World yinjije amadolari yose hamwe arenga miliyoni 63 yoherezwa gufasha abaturage ba Ethiopia bari bajahajwe n'inzara. Ni imwe mu ndirimbo zabaye igitangaza mu mateka ya muzika ku isi hose. Imaze rero imyaka 30, nyamara injyana yayo iracyari igitangaza. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Urakoze Thomas kuri iki kiganiro. Nshuti zacu, ubu noneho ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kubwishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaho impunzi HCR, icyo gitigiri kinini cyane cy'abantu bategerejwe kuva mu ngo zabo kugira abahungu bwicanyi kuva mu gihe cy'ingwano ya kabiri y'isi yose. Mu gihe intambara nshasha ziriko ziraduka, iza kera nazo ziriko zirasubira kwiyadukiza, mu gihe abanyagihugu batera bageramirwa kurushiriza, ivyo bituma igitigiri kinini cy'abasivile bava mu byabo. Ivyo byaribonekeje mu mwaka uheze igihe umugwi Islamic State wongereza iterabwoba mu bice by'ibihugu bya Syria na Iraq. Intambara zasubiye kwaduka muri Sudani yo mu manuko, mu gihe ubwicanyi bwabandanije kugeramira abasivile muri Centrafrique. Icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika ku bibazo bijanye n'abantu impunzi n'abimukira Anne Richard avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoranye n'amashyirahamwe HCR, PAM, UNICEF n'andi mashyirahamwe ajejwe gutabara, amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike n'ayandi ma Leta zarakoze zivuye inyuma kugira zitume haba inyishu irashe ku bibazo by'impunzi. Mu mwaka uheze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze imfashanyo y'imiliyaridi 6 agenewe gufasha abanyagihugu ku isi, amafaranga atakindi gihugu na kimwe cyo ku isi cyatanze. imigambi ya Amerika no gufasha abanyagihugu kwisununura. Amerika ikorana n'abandi mu mugambi ukorohereza ubuzima bw'impunzi nyinshi muri zo zimaze imyaka 20 cyangwa irenga mu buhungiro mu gushyiraho imigambi ijyanye n'iterambere no gutanga inyigisho zijyanye n'ubumenyi. Amerika ntifasha gusa impunzi, irafasha kandi ibihugu by'impunzi zivuye mu bihugu bibanyi byasinzikajwe n'intambara gushyiraho amavuriro, amashure n'ibindi bintu nkenegwa mu bice by'izo mpunzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisanzwe zizwi ko ziri imbere y'ibindi bihugu byo ku isi mu kwakira impunzi, zarahaye akaryo ko gutangura ubuzima bushasha impunzi bihumbi n'ibihumbi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirafasha abafatiwe mu ntambara ku isi zikoresheje diplomasi n'amafaranga, zikaba zubahiriza uburenganzira bwabo. Nk'uko icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika ku bibazo vyerekeye abantu impunzi n'abimukira Ann Richard abivuga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziguma zirondera uburyo bwo gufasha impunzi kurushiriza.
Ibyo byari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro byacu by'icyo cya mbere biri hafi kurangira. Mbere y'uko dusezeranaho ariko, Oriane Tangishaka agiye kubasubiramo muri make amakuru avugwa muri iki gitondo. Oriane, umwanya ni uwawe.
Urakoze cyane Eugene Mukankusi. Twabwiye yuko abategetsi mu ntara zo mu buraruko bushyira ubusiruko bwa Kenya batera akama abigisha b'amashuri ya Leta babasaba gusubira mu buzi bwabo mu ndwiza. Ako kamo kagizwe nyuma yaho abigisha bari bamaze iminsi itari mike mu myiyerekano ku mugwa mukuru Nairobi basaba ko Leta ibunguruza ikabarungika mu zindi ntara z'igihugu zitarimo ingwano mu minsi zitarimo umutekano muke muri Ntunga. Mu minsi heze abigisha bashaka ku 300 batonze ku bwinshi mu biro vya Leta bijejwe ubuzi bw'abigisha i Nairobi basaba guhindurwa intara bakoreramwo kubera ubwoba bw'uko buhava bagwa mu bitero by'iterabwoba bigigwa n'umugwe wa El-Shabab mu ntara z'ubuseruko. Nyuma yaho abigisha batitavya ku kamo babwirwa ko batasubiriye ku kazi kabo ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 2 bazoca birukanwa. Ejo ku munsi wa 2 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yafashe urugendo aja i Saudi Arabia kwifatanya na Leta yaho mu mubabaro bafise ku rupfu rw'umwami wabo Abdullah yari afise imyaka 90 yitavye umuremyi mu ndwi heze. Muri urwo rugendo Perezida Barack Obama yari kumwe n'abandi bategetsi 30 ba Amerika, muri bo hakaba harimwo abashinga amateka n'abandi bategetsi bakomakomeye bahoze muri leta za kera. Muri Libya harayi hapfuye abantu 8 mu gitero cagizwe i Tripoli ku ihoteli izwi cyane n'abanyepolitike n'ingenzi zo mu mahanga. Abategetsi batangaza ko 5 mu bagandaguwe bari abanyamahanga, abandi 3 bari abajejwe umutekano kuri iyo hoteli. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika butangaza ko umwe mu bagandaguwe yari afise ubwenegihugu bwa Amerika, ariko nta yandi makuru batangaje yerekeye uwo yitavye umuremyi. Bategetsi ba Libya batangaza ko abantu bateye iyo hoteli yitwa Corenta baciye biyahura.
Urakoze Oriane Itangishaka kuri aya makuru wongeye kutwibutsa. Nshuti, turi kumwe. Ibiganiro byacu by'igice cya mbere nahabihumurije. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Abo twari kumwe rero mwese ndabashimiye. Ntimucikwe kandi n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya gato saa 12. Mbifurije mwese amahoro y'Imana, mugire kandi umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.